Radio.com.
Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwema ubasuhuza hano i Washington DC. Reka tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro bya Presidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaraye bitangaje ko bimaze kugaragarira buri wese ko inyeshyamba zo muri Ukraine zishyigikiwe n'Uburusiya zikomeje kwirengagiza ibikubiye mu masezerano y'agahenge yagezweho i Minsk mu gihugu cya Belarus mu cyumweru gishize. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa Maison Blanche John Ernest, washimangiye ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine izagarura amahoro mu burasirazuba bwa Ukraine. Ibi bibaye nyuma y'uko inyeshyamba zigaruriye umujyi wa Debaltsev, akarere kiganjemo ibikorwa bya za gari ya moshi gahuza uturere twa Luhansk na Donetsk. Abarwanya ubutegetsi bahise bazamura ibendera kuri uyu wa gatatu nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yategetse ingabo za Kiev kuva Debaltseva nyuma y'uko abarwanya ubutegetsi bafashe bugwate abasirikare 100 ba guverinoma, bagasiga abarwanyi bake bari basigaye nta mazi nta biribwa bihagije bafite. Yavuze ko 80% ry'abasirikare ba Ukraine babarirwa mu bihumbi byinshi bavuye muri uwo mujyi, kandi ko n'abandi bagiye kubakurikira. Bwana Poroshenko yavuze ko abasirikare kuhava ari ikosa ry'Uburusiya kuba bwarashyigikiye abitandukanyije. Ingabo za Kiev zari zagotewe i Debaltsev zavuyeyo zifite intwaro zazo. Perezida Poroshenko yahise atangaza ko agiye gusaba umuryango w'abibumbye kohereza ingabo zibungabunga amahoro muri Ukraine. Perezida Vladimir Putin akomeje guhakana ko nta ngabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine, ko nta n'imfashanyo igihugu cye giha inyeshyamba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yahamagariye abayobozi b'imiryango n'amadini ku isi gufatanya urunana mu guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, n'abahamagarira abantu gukora ibyo bikorwa bitwaza imyemerere y'ikinyoma. Ibi Obama yabivugiye mu nama yatumiye yiga ku kibazo cy'iterabwoba hano i Washington. Perezida Obama yagaye abayobozi b'amatorero bacengeza ubutagondwa ku bayoboke babo. Yagize ati, abo ntibakwiye kwitwa abayobozi b'amadini, ahubwo ni abakozi b'iterabwoba. Muri iyo nama y'iminsi itatu, Perezida Obama yavuze ko intambara yo guhashya iterabwoba idashobora gutsindwa gisirikare gusa, ko abayobozi b'amadini bakwiye guhaguruka nabo bagashyiraho akabo. Iyo nama yitabiriwe n'intumwa ziturutse mu bihugu bigera kuri 60, kimwe n'abayobozi b'amadini n'amatorero. Afungura ku mugaragaro iyo nama, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimiye ibikorwa byo gukangurira urubyiruko kwirinda ibikorwa by'iterabwoba bimaze gutangizwa mu mijyi itatu ya hano muri Amerika irimo Boston, Los Angeles na Minneapolis, imijyi ituwe cyane n'abimukira. Perezida Obama yamaze gusaba ku mugaragaro Inteko Ishinga Amategeko uruhushya rwo gukomeza gukoresha igisirikare mu rugamba rwo guhashya ubunyamaswa bw'iterabwoba by'umutwe wiyita Islamic State. Muri Indonesia, Perezida Joko Widodo yatangaje ko yisubiyeho ku cyemezo yari yarafashe cyo kugira Budi Gunawan umuyobozi mukuru wa polisi y'icyo gihugu. Ibi Perezida Widodo yavuze ko yabikoze ahereye ku makuru yamugezeho ashinja Gunawan ibikorwa bya ruswa. Icyemezo cyo kugira uwo mugabo umuyobozi wa polisi ngo cyari cyakuruye impaka nyinshi cyane muri Indonesia. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Widodo yahise atanga izina rya Badruddin Haiti kuba umukandida ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa polisi. Mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika, umuhanga mu mategeko Refli Harun yavuze ko itegeko riha umukuru w'igihugu uburenganzira busesuye bwo kwanga kandidatire y'umuyobozi mukuru wa polisi. Ubwo yiyamamarizaga kuyobora Indonesia, Widodo yashyize imbere kurwanya ruswa n'abayirya. Icyo gihe yategetse ko abayobozi bose bagomba gukorwaho iperereza imbere y'uko bemezwa. Gunawan aregwa kuba yarakiriye impano ubwo yayoboraga urwego rushinzwe abakozi muri polisi y'igihugu.
Urakoze Edigwe makumakuru weje kudushikiriza. Utugume hafi uze kuduha incamake yayo makuru mbere yuko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Bagenzi muduteze amatwi muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika tubibashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu mu Burundi kuri FM umurongo wa 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho tukabashikiriza ibiganiro vyacu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Ubu naho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi Bob Rugurika umumenyesha makuru wa RPA akaba n'umurongozi w'iyo radio yaraye mwibohero naho ingingo yo kumurekura yari imaze gufatwa na sentare isubirwamo imanza ya Bujumbura. Ni nkuru ya Tabita Mukamusoni i Bujumbura mu Burundi.
Ni saa 5 niho amenyekana ingingo irekura Bob Rugurika habanje gutangwa ingwati y'imiliyoni 15 kuva iyo saa 4 abanyagihugu baciye baja mu barabara berekeza ku nyubakwa RPA ikoreramwo afisa amababi y'ibiti ivyatsi amasashe asa n'ugwatsi rubitsi abandi bambaye imudu z'ugwatsi rutoto abanyagihugu wabona kanyamuneza kabo mu maso urabasore inkumi abagore abagabo abatama n'abatamakazi bose bari bahashitse abakiri bato baguma biruka bazunguruka mu ibarabara imbere ya RPA baririmba uturirimbo basaba ukuri ko koja ahabona. Navuganye na bamwe mu bari bajaho.
Jewe ndanezerewe kubera bari kwe Bobo.
Unezerewe niki Bobo wamubonye?
Oya sinamubonye ariko ku mafoto ko ndamubona n'umugabo w'intwari. Twebwe dukeneye ko ukuri kuboneka kuri bajya babikira. Nta kindi dukeneye. Bobo rero nawe yagerageje kwera ku butungane aho baronderera.
Wewe ngo ndagusanze nka kuri RPA waruvuye hehe wari
mu. Yavuye ku ishuri ndimije sense cyereko n'ubise ku radio ko bari kuye Bobo. Rebwa ntereka njye nifatanye na radio RPA.
Kuvuga ngo niki batokeje wa nuza kuciga.
Sifizaki fizenge aje ariko mwanya wacu uriho. Yego.
Je nkura nkunda bugurika. Yo mbye twatara ko twabara gusa. Yego.
Wowe kubera kuri nga.
Jewe. Yo umunezero umunezero ufise kwenga ko yemwe.
Umunezero wikunezere we ni.
Kubega bobo bugurika murekuye. Nico kina ubwo Imana yo dufasha n'ubunyenye bakashita kuvuga ati agatashe. Uyu munsi ubunyenye ubunyenye budusabe batugirire. Ubunyenye twasfate bagabaga.
Nane ko muri nga kandi atarare kugwa mutaramo bona.
Oya ko amaze kubivugana mugabagabo ubundi batugoya abantu twatucunga ibundi ko gisubira ko mugabye byose ko ko munsi bateje bakamurekura burya bagize urwa kubya makungu urya ngo iyo abata makungu ari kumurekura ni kubera arya makungu babone uko tugatufata ibihano
twa twaje kwerekana umunezero dufise kuri iki gikorwa bagize cyo kumurekura kandi turabashimiye cyane ko biyumviriye bakikubita gashi bakamurekura ni nkuru muri kuri twebwe
munyuma bazofata ingingo yo gufunga umuntu wamurenganya kubera amatohoza yakoze tuzokwama turi nyuma yiwe mpaka bamurekuye kandi batamurekuye nahone twebwe abene gihugu tuzogoma dukora mpaka ibintu bigenze neza muri iki gihugu cyo
yo dushikira vuba muri aka kanya kandi tugasaba nuko abategetsi badutwara cyane cyane abari muri ayo madosiye y'ubwicanyi ko bokwikubita gashi bagahinduka igihugu kigatwagwa mu mahoro kigatwagwa neza
imiduga ntiyashobora kurengana uburenganyi nawo bawambika amababi canke bakayaterera indani mu muduga. Ibarabara riduga imuramvya ryari ryazibiwe kubera abanyagitega n'abanyamuramvya bose bashaka kwerekana umunezero bafise kubera iyo nkuru nziza. Frederico bamvuga inyumvira umwe mu banyepolitike bakomeye bahano mu Burundi yavuye aza kuraba ibiriko birabera muri RPA abanyagihugu baciye bamera nk'abamurerura bamubonye n'abamubajije igituma yarajaho.
Iriko irashinga imizi buhoro buhoro demokarasi ishingiye ku gushaka k'umunyagihugu ku vyifuzo by'umunyagihugu niho nashigikira RPA mvuga nti RPA mu byukuri radio yafashije cyane mu kushinga demokarasi mu gihugu cy'u Burundi.
Inyuma y'amasaha 5 abanyagihugu barindiranye igishika rugurika ngo ashike igipolisi cyari cyavyifashemo neza ubwa mbere cavuye kiza cagavye. Ubonako bameze nk'abaje mu ngwano bafite nibiduga bisohora amazi abapolisi baciye baza kwirukana abanyagihugu bari imbere y'iradio RPA. Abo banyagihugu bavuye binjira bose mu nyubakwa di radio aho bahunze abo bapolisi. Mu nyuma abapolisi bavuye bumvikana n'abarongoye RPA muri iki gihe inyuma y'impari nyinshi.
Abantu bose bari mu kigo cya RPA badakora mu kigo cya RPA turabasabye ko musohoka mu mutekano ntangere soka umuzanyu n'umutekano musohoke icyo ni yanyu.
Abanyagihugu baca barabasohora babasaba gutaha. Icibonekeje nuko igipolisi cyavyifashemo neza kandi haraciye iminsi kibigira gutyo. Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ati baratahuye ico bakora. Bobo Rugurika rero naho vyari vyitezwe ko asohoka mu nyororo inyuma y'ingingo ya senari subiramo imanza ya Bujumbura. Umuyobozi wa RPA ntiyashoboye gusohoka ibohero umwe mu bamuburanira. Maitre Lambert Nigarura avuga ko badatahura igituma uwo baburanira atasinyiwe. Bobo Rugurika afunzwe kuva itariki 20 z'ukwezi kwa mbere gushika kuri uyu munsi yarakwije iminsi 30. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Kuri inkuru yerekeye irekugwa ivy'agateganyo rya Bob Rugurika, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe mu bashikirizwa manza bamuburanira Lambert Nigarura, araheza aramubwira ibigiye gukurikira. Tubatega amatwi.
Yego cyane, nk'uko bivuze sentare isiramo imanza ya Bujumbura yahejeje gutanga ingingo yo kurekura vy'agateganyo bo dufasha kuburana Bob Rugurika. Mu byo bamusabye ariko bamuye kujya agateganyo, ariko baca bamusaba yuko ateza gutanga ingwate ingana miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Bamutegeka nuko ku minsi ya mbere y'ukwezi tangura ukwezi yo kwama yitaba imbere y'umushikiriza manza ariko akurikirana iyo dosiye, hamwe nuko kizira yuko arenga imbibe za leta za Repubulika y'u Burundi. Ivyo nivyo rero bikuru bikuru bamusabye.
Ayo mafaranga y'ingwate mwayatanze?
Amafaranga y'ingwate twaheje kuyatanga, ivyo twaheje kuyatanga muri banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Icari gisigaye nuko aca soka ibohero kuko ivyo sentare vyose yasabye vyakozwe. Ariko sentare twayishimye kuko yamaze no gutanga iyo mu mwanditsi imanza kugira agende kumenya. Ariko nkuko hari umugigwa usanzwe mbere nabona udakurikije amategeko yuko parike nayo iheze igaca itanga urupapuro rwo gusohoka, gushika n'ubu twarurindiriye, twarindiriye umushikiriza manza araza, ariko ntago nuba aradusinyira yavuze ngo nturindire ngo acarindiriye kumbure hari amateke yaronka. Urabona yuko bitahava bikunda, ariko igikomeye ni uko cakoze.
Murizeye none ko uyu munsi ashobora gusohoka akabona ubwigenge?
Mu mategeko yateza kurara asohotse kuko burya ingingo ya sentare yamaze gufatwa, nta kindi kiba gisigaye atari uko asohoka. Ariko ivyo mbona ndabona yuko bidahava bikunda kuko umushinja manza ateza kudusinyira urupapuro aradusize ngaha mu biro vyiwe, aragiye hari abantu bamuhamagaye ntituzi ko ari umushinja manza kizigenza arimo mutumyeko. Muri ikigaragara ni uko adashaka kudusinyira urwo rupapuro.
Mu bintu umushinja manza yari yasavye ko turetse iyo ngwati yari kandi gushikiriza izina eka amakuru yerekeye canke agashikiriza umuntu yabajije avuga ko yari mu bagiye gutera hamwe kubabikira bamwe bagandagurwa, ico kintu barakigarutseko?
Ego cyane, umushinzamanza mu ntahe yari yavuze yuko kugira rekubuye utanga ingwati akongera agatangwa n'uwo mwicanyi. Ariko se ntari cyo ntiyagikoreyeko, yavuze yuko ibyo uwo mushinzamanza yasabye bidashoboka ku buryo atamuntu ashobora gutanga umuntu kandi nawe afunzwe. Icya irakibangira ko icyo rero ntibakigarutseko. Icyo rero nicyo cyiza tuvuga ko sentare yakoze, kandi n'ibyo yakoze byose twabishimye, atari uko yatanze iyo ngwate y'amahera manini kuko urumva ayo mahera ni menshi cyane. Umuntu wo mu Burundi mwazi n'abantu ko amahera bafise uko bangana, ayo mahera ni menshi cyane. Ariko igihambaye ni uko tuvuga kwidegereza nta gaciro bifise ibyo twabikoze ko turazi ko ingwate ariyo duheza tugasubizwa.
Mwarunguruje urubanza kandi mukaba mwerekanye ko ivyo mwasavye vyumviwe, mbega murabona ko iyo ngingo ko murekura yo yafashwe kwira ibyo mwasavye n'uko mwavyerekanye ko bikwiye gukorwa canke ko kwira akamo katewe namashyira hamwe menshi kandi bihugu bitandukanye ikintu mubona cyo cyatumye iyo ngingo ifatwa niki
twebwe iciza tubona n'uko mu gihe umuntu aba twavuze amategeko bakayasoma bakamurekura twe dufata ari ku mucamanza yasomye amategeko kumure agatahura akabona yuko yoreko umuntu kuvuga yuko kubara kama birashoboka ariko twebwe suko tubibona umucamanza yakoze akazi tugiye kumure camanza yarabonye ko akwiye kurekurwa tuza tuti yakurikije amategeko kavuga tuti na hiyo ngingo ifashwe tugiye kusaba yuko umushyize amanza yashashinyisha urubanza nido nido mu ntahe y'icyese kugira ngo tuburane hama cyaha cyagiye giteza kwagira uhera nawe yambikwize
Lambe Nigarura umwe mu washyize amanza baburanira Bob Rugurika umuyobozi w'iradio LPA murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
tukiri mu Burundi kandi haraye habaye ihindagurika mu bategetsi bakomeye ba leta harimo n'umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza General Major Godefroid Niyombare mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Leonidas Atungimana umuvugizi wo mu biro by'umukuru w'igihugu kuvyerekeye iryo hindagurika ry'abategetsi tubatega amatwi
yego by'ukuri ihindagurika ry'abarongora inzego n'ikintu cy'amaho kuburyo nta numa ari mu kibanza avuga ngo ikindagifite nzo kigumamwo turaje rero abahinduwe hariho nk'uhora atwara ikigo ARCC ubu bamurungitse tuza gutwara R Burundi uwahora atwara ishyirahamwe R Burundi ubu yagiye gutwara iyo bita aviation civile hanyuma mu biro by'igendereza uwahora atwara igendereza yakuwe mu mabanga yiwe kubera kumusubiriza bibanza guca mu ntuzeye mu nama nkenguzamateka ntarasubirizwa wahora ari umuyobozi w'ipikira mu biro by'igendereza nawe nyene yahinduriwe amabanga yasubirijwe uwundi no kuvuga yasubirijwe n'uwitwa Mbonimpa Mori hamwe rero n'uwatwara igisaka cy'igendereza mu gihugu hagati Sylvestre Ndayizeye yasubirijwe na Gahungu Bertin ni bivuze no bwa muri rusangi ariko twamenyesha ko nuwo cyakakarindira gato ya muri iminsi hariho amahindagurika menshi agiye kuboneka ibyo rero twovuga ko ari ikintu gisanzwe mu mitegekere y'igihugu
mu bategetsi mwavuze bahinduwe hari abo mwavuze bakuwe murashaka tubwira ikintu batashoboye kurangura kuko amabanga yari yajejwe mu biro by'ekipeza ntibayaranguye mu gihe kirekire murashaka tubwira ibintu batashoboye kurangura
oya murabizi ko ihigendereza n'ugwego n'abantu bavuga ko ari ugwibanga cyane iyo birinze biba gutse no kuvuga hariho akaba gahaze ariko nk'uko mwumva igendereza ari ugwego gwibanga niko cyangwa tuvuga bizananiranye bizagoranye kuko niwe ubwa mbere bishika ese n'ubwa nyuma ariko ko ari wigendereza nyene koko mudutunge ubu tubona ko hataragira ko twoca dushira ahabona byose ibiriyo kumbura ibyagoranye gatoya ijya no hino
urwo rwego nk'uko mvuze n'urwego ruhambaye cyane rwose rutezwa kwa rufise umuyobozi mbega umuyobozi none mwiteze ko azaboneka cyane
nk'uko nakubwiye bibanza guca mu nama nkenguzamateka iyo nayo irafite ukuntu yitunganya icyo tuzi n'uko vuba umukuru w'igihugu ashobora kubarungikira izina yicuza nabo bakaraba yuko rihuye n'ibyo bajejwe bakaryemeza cyanke bakarihakana baryemeza urumva bishobora kuzoca binyaruka bataryemeje naho asubira kurondera uwundi mugabo twaba turavuga yuko ari mwene ubwo rwego kubera rukomeye mu bisanzwe si urwego rutegereza guteba rutararonka ururongo
mwavuze ko hari ihindagurika rizoboneka no mu minsi iheze mbega muri leta nk'abashikiranje bazohindurwa
kumbure nitwota dukangura aha na hariya ahazohinduka kuko hari aho bica bisa utusanga aho hantu n'utazohindurwa kumbure atanguye guri intege nke agaca yibaza ko ari we yahinduwe cyangwa azohindurwa nimurindire gatoya ejo hirya y'ejo muriyinzwi muzobona ibizosohoka byinshi bijyanye n'amahindagurika ariko ntidushobora gusa tuvuga uyu munsi nyine ngo ni mu gisata kanaka no mu gisata kanaka
mu gusozera kandi mu kanya gatoya cyane rwose mutwibutse amazina y'abantu bahindaguwe eka n'abantu bakuwe
mu gisata kigendereza wakuwe uhagaritswe mu mabanga ni generale major Niyombare Godefroid yatwara igendereza hanyuma wasubirijwe ni Ngendakumana Leonard yari umuyobozi n'ishikira mu biro by'igendereza hanyuma wundi yasubirijwe ni Ndayizeye Silvestre Leonardo yasubirijwe na n'uwitwa Mbonima Mori umupolisi hanyuma uwitwa Ndayizeye Silvestre nawe yasubirijwe n'umupolisi witwa Gahungu Bertrand muri ARCC hagenywe Decre Madini Mikeya n'uwitwa Rurimunzi niwe yagenyweho wahahora nawe Bangura Mbona akaba yagiye gutwara ere Burundi Habimana
Leonidas Hatuimana umuvugizi wa presidansi Burundi murakoze cyane gose kuri aya makuru muduhaye
ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye bijanye n'amagara y'abantu tugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi Eugenie
Chote zibu di Amerika bahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima Uyu munsi turanyarukira muri Sierra Leone igihugu cyogokujwe na Ebola. Abantu barokotse Ebola muri Sierra Leone barimo gufasha mu bikorwa byo guhugura abakozi bo mu rwego rw'ubuzima babereka ibyo bagomba kuba biteze igihe bagiye kwita ku barwayi ba Ebola. Aya mahugurwa harakorwa ku bufatanye hagati y'ishami rya ONU ryita ku bimukira n'ishami rya ONU ryita ku buzima hamwe na Minisiteri ishinzwe ubuzima n'isuku muri Sierra Leone. Muri iyi minota mike turaganira kuri aya mahugurwa. Amahugurwa arabera muri stade mu murwa mukuru Freetown. Hubatswe ibitaro byimukanwa kugira ngo abantu bumve ko bari mu kazi bya nyabyo.
Praise him for what he has done. Great and mighty things. He rules with power and majesty. Oh, praising him in our form.
Abo ni bamwe mu bagore barokotse Ebola bumva baruhutse iyo baririmbye indirimbo bahimbye ishema Imana kuba bagihumeka. Bararirimba iyo bahuye n'itsinda ry'abakozi bashinzwe ubuzima bari mu mahugurwa. Marina Sherif ni umwe muri abo bagore. Yandujwe Ebola n'umuganga wo mu karere.
And I want for make people they know say Ebola Yeah, because at one time with this Ebola business being start up, out of
avuga mu rurimi rwe rw'igikiriyo agira ati ndashaka kubwira abantu ko Ebola ibaho kubera ko icyaduka abantu barayihakanaga ntibemeraga kwibaho nyamara ibaho kandi niyo mpamvu ari ngombwa ko abakozi mu rwego rw'ubuzima bagomba kwitegura nkuko Yasmin Kadey uyoboye amahugurwa abivuga akorera ishami rya ONU ryita kubimukira avuga ko ari ngombwa cyane ko bamenya uburyo buboneye bwo kwambara no kwiyambura imyambaro ibarinda kwandura virusi ya Ebola iyo virusi yandurira mu matembabuzi aturuka mu muntu urwaye Ebola kandi abarwayi akenshi bararuka bagahitwa bityo rero agakosa gato gashobora gutuma abari abakozi bashinzwe ubuzima basimbura abarwayi ku gitanda cy'ibitaro Abo bakozi banigishwa ibyerekeye mu rwayo wa Ebola uko yifata muri make ibyo bagomba kuba biteze kuri uwo murwayi Kadehi abisobanura agira ati
Patients who are delirious confused and these are some of the major challenges that crop up in the Ebola treatment units or centers
abarwayi bavugishwa kandi basa n'abatawe umutwe ni bamwe mu bakunze kuboneka mu bigo bivurirwamo Ebola kandi dushaka gutegura abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo babashe guhangana neza n'icyorezo cya Ebola kandi mu buryo bugaragariza abarwayi ko abavuzi bumva neza ububabare bwabo Diane Garde ni umuforomokazi akaba umwe mu bakozi bari muri aho mahugurwa avuga ko amahugurwa yagize akamaro kanini.
They had little scenarios like there are needles on the ground and we would walk in and then he would say okay I just want you to look at your feet and we'd look down and there'd be sharps on the ground. Imfashanyigisho
nk'urugero kubona inshinge zinyanyagiye hasi tukazigendamo noneho umwe mu baduhugura akagira ati okay ndashaka ko mureba aho mushyize ibirenge ubwo tukareba hasi tukabona ibintu bishobora kutujomba nawe akagira ati mugomba kureba ikintu cyose mushobora gukandagira ibi byamfashije cyane kubera ko ibintu nk'ibi biba igihe abantu baba bafite akazi kenshi cyane Garde yongeraho ko mu gihe akazi ari kenshi kandi katoroshye ngo ntibizamworohera gutaha by'umwihariko kubera ko yabashije no kubona abantu bakize Ebola bakaba baragiranye ubucuti. Ati bamwe bazagaruka kudusura, ati ibyo ni ibintu bidushimisha.
You do make connections, and I think that we've done some really great things, and we've had people that we
ashobora no gufasha abarokotse Ebola ubwabo mu gihe bahanganye n'ihezwa n'ikimwaro. Fonti Kangiho yakize Ebola yari yarandujwe n'umugore we. Uwo mugore we ntiyagize amahirwe yo gukira, yemwe n'abana be ntibagize ayo mahirwe. Uyu Karingbo yasigaye wenyine. Avuga ko kujya ku kazi buri munsi, guhugura abakozi bo mu rwego rw'ubuzima no gukora ikintu cyiza gifite akamaro bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ati kuva natangira aha, byaba gukorana n'abandi, kuvuga ibyambayeho, bituma nibagirwa gato nubwo bitoroshye. Amahugurwa n'abarokotse Ebola yatangiye mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Amahugurwa nk'ayo yabaye muri Liberia no muri Guinea no mu bindi bihugu byabonetsemo indwara ya Ebola cyane. Nshuti z'ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima. Mwari kumwe na Eugenie Mukankusi, mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Urakoze ejo ni Mukankusi kuri icyo kiganiro baduteguriye. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, mu kanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Ariko mbere yaho reka Edi Gwema agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Edi.
Urakoze Oriane. Muri aya makuru twababwiye ko ibiro bya Presidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaraye bitangaje ko bimaze kugaragarira buri wese ko inyeshyamba zo muri Ukraine zishyigikiwe n'Uburusiya zikomeje kwirengagiza ibikubiye mu masezerano y'agahenge yagezweho i Minsk mu gihugu cya Belarus mu cyumweru gishize. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa Maison Blanche John Ernest, washimangiye ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine izagarura amahoro mu burasirazuba bwa Ukraine. Ibi bibaye nyuma y'uko inyeshyamba zigaruriye umujyi wa Debaltseve, akarere kiganjemo ibikorwa bya za gari ya moshi gahuza uturere twa Luhansk na Donetsk. Abarwanya ubutegetsi bahise bazamura ibendera kuri uyu wa gatatu nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yategetse ingabo za Kiev kuva Debaltseve nyuma y'uko abarwanya ubutegetsi bafashe bugwate abasirikare 100 ba guverinoma, bagasiga abarwanyi bake bari basigaye nta mazi nta biribwa bihagije bafite. Perezida Poroshenko yahise atangaza ko agiye gusaba umuryango w'abibumbye kohereza ingabo zibungabunga amahoro muri Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yahamagariye abayobozi b'imiryango n'amadini ku isi gufatanya urunana mu guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba. Anahamagarira abantu gukora ibyo bikorwa byitwaza imyemerere y'ikinyoma. Ibi Obama yabivugiye mu nama yatumiye yiga ku kibazo cy'iterabwoba hano i Washington. Perezida Obama yagaye abayobozi b'amatorero bacengeza ubutagondwa ku bayoboke babo. Yagize ati abo ntibakwiye kwitwa abayobozi b'amadini, ahubwo ni abakozi b'iterabwoba. Muri iyo nama y'iminsi itatu, Perezida Obama yavuze ko intambara yo guhashya iterabwoba idashobora gutsindwa n'igisirikare gusa, ko abayobozi b'amadini bakwiye guhaguruka nabo bagashyiraho akabo. Muri Indonesia, Perezida Joko Widodo yatangaje ko yisubiyeho ku cyemezo yari yafashe cyo kugira umuyobozi mukuru wa polisi.
Bagenzi mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Tuboneye akandi kanya kugushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Edi Gwema. Ndabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Nimutangwe ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika biracabandanya mu gice ca kabiri. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika kuva saa moya n'igice zo ku mugoroba. Mugire umunsi mwiza, mwakoze cyane. Imana ibahezeye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Je gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'iryo rya Amerika ugutanga ubumenyi muzerekeye irondoka rijanye n'amagara meza mu gwaruka ruri mu mashure ntikurashika ku rugero rushimishije igisata caoni kirabivyigwirana ry'abantu ku isi Finwap camenyesheje mu 2011 ku bihugu bitanga bene izo nyigisho bigera ku bice 47% ku isi ugushyira ku ntonde z'ivyigwa mu mashure ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza gufasha ugwaruka guhindura ingendo ivyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabanura ibitigiri vy'abigeme batwara inda ku bice 35% mu kiringo c'imyaka 3 imeze nkuko ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO ribivuga. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere abigeme batari bake barata amashure bitumwe n'uko batwaye inda batifuje ukubandanya kwiga amashure kubakingira gutwara inda z'indaro. Inkuru duhabwa na UNESCO igisata kijeje indero muri ONU caremeje mu 2011 ko mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara boba bakingiwe ku bice 59%. Ingaruka z'uko abana batwarira inda ku ntebe y'ishure ni uguhita baja kubaka izabo bataragera. Abari munsi y'imyaka 15 y'amavuko birabashikira mu turere two mu bihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ku bwa OMS ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi. Mu kiganiro cacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijanye no guteza imbere indero mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no kudata ishure. Kuri mikro muri kumwe na Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ibyimviro by'ugwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya Kayanza. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati: uguhindura ingendo mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza byo hindura iki muri kazoza kugwaruka? Ngizi nyishu bamuha.
Biradufasha kutandura umugera.
Nk'igihe nyine ugwaruka gwo kurarubiza bigatuma umuntu yiga neza.
Birashobora kugabanya igitigere cy'abantu bahoyera bahitanwe n'imbanyi.
Ni byiza kukubera umwana yavutse mu muryango bafise icyo bamuha atera imbere mu bumenyi agatera imbere no mu magara meza.
Hamwe n'amatongo naho bufise ritoya barashobora kurikabangana.
Biratuma abana kuko bavutse ari bakeya bakura bumvikana.
Biratuma cy'abana benshi baje mu ibarabara bitewe nuko babuze icyo bambara icyo barya.
Ahajya baje kubakiza biraborohera kugira ngo nabonye bamenye kungene bazobyara abana babo bazobeho neza.
Hiriza ubwenge abarezi itangwa ry'inyigisho zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kuraborohereza ubwabo. Ivyo vyaratumye haboneka umwarimu umwe n'imiburiburi ku ishure ryose ry'intango ajeje ivyigwa vy'irondoka rijanye n'amagara meza muri Afrika y'Epfo. Ugukoresha amatelefone ngendanwa gufasha ugwaruka guhimirizanya uko ibintu bimeze byafashije isabikanya ry'inkuru benizo bitagoranye. Mu nyuma yaho umugwi w'abanyeshure 5,000 bo muri Senegal uronkejwe amatelefone n'umugambi Learning About Living. Ugukorera hamwe kwa leta n'amashirahamwe y'abanyagihugu mu mugambi wo kwigisha ivyirondoka rijanye n'amagara meza mu mashure ni nkenegwa. Ivyo byaragabanije ingeso zo kuja mu kigwi co kimwe n'ubusambanyi mu gwaruka nkuko ikigo caho imifap cabitohoje haraheze imyaka 3. Kugira ngo twumve neza ibijanye no guteza imbere indero mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no kudata ishure, tega amatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye muri komine Kayanza iri mu ntara ya Kayanza. Diane, ijambo ni gwawe.
Abigeme bo ku mashure yisumbuye mu ntara ya Kayanza bakwiye kurindwa ibakwega kwegera mu busambanyi no gusama inda batifuza. Ubuyobozi bw'indero bumenyesha ko 167 batwaye inda batifuza mu mwaka uheze ku 1046 baharugwa muri iyo ntara. Ukwitwararika ukumenya by'umwana atunze niyo abikura ni nkenegwa. Isiguro nuko ukwama bahendeshejwe amatelefone ngendanwa canke amafaranga n'abadandaza byiraye muri iyo ntara byogabanuka. Gushiraho ibikorwa bishemeye bifatira bigeme mu mihana ni nkenegwa. Ingaruka nuko igitigiri cy'abana bo mu gisagara cya Kayanza batoba bacirirwa kumbonesha kure gusa, kuko Andre Ndayizeye ubuserukira ababyeyi barereye kuri lise Oasis du Savoir abibona. Akigoro k'ababyeyi mu bijyanye no kuganira n'abana babo gakwiye kwiyongera, ariko kandi inyigisho zo ku mashure zosahiriza ku bwa Andre Ndayizeye aserukira ababyeyi barereye ku ishure ryigenga rya lise Oasis ryo mu Kayanza.
Icyo kikorwa twakigeneye abarezi twibaza ko mu vyigwa cyane mu manoro nibo twibaza ko bashobora gutanga information.
Amavuriro atatu yitirwa abagenzi b'ugwaruka mu ntara ya Kayanza araruha ikibanza mu kugwitwararika gusumba. Inkuru dukura ku ivuriro rito ryo mu Kayanza zitumenyesha ko iminsi yose ya gatatu ku muhingamo ari umwanya uhariwe kugwakira. Kuva amavuriro yitiriwe abagenzi b'ugwaruka ashingwa, inyifato y'abaforoma yarahindutse. Inkuru tuwakura zitumenyesha ko imiyabaga y'abanyeshure itakibanza kugira umwidondoro wayo hamwe n'uw'abavyeyi wahora uja ku mafishe. Ivyo bituma ugwaruka rwizigira ko rugumirizwa ibanga, nk'uko Jacqueline Ndiho kubwayo aserukira umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza PNCR mu karere k'ubuvuzi ka Kayanza abimenyesha. Ugwaruka rurashimishwa no kuronka amavuriro agwitaho. Twumvirize Vanessa Nirera, umunyeshuri yiga kuri lise Oasis amaze kwafashirizwa.
Nabifise ingorane yo kuja mu makaregre karenze, baranyegereye barampimanura ingene babigenza bantuma n'imiti.
Impungenge za bamwe mu bavyeyi nuko ukwigisha ugwaruka uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi rutifuza ko hava kunyura uko ibintu vyahora. Ku ruhande rw'abarezi, abana bakwiye gufashwa kwikingira gusama imbanyi kugira ntibibateshe ishure. Ishirahamwe FINWAP ari naryo ryazanye ku mashure umugambi wo kwigisha ivyirondoka rijanye n'amagara meza, risaba ko zitovangura abanyeshure rifatiye ku myaka. Abayobozi b'amashure babona ko icyo baciza ari uko boja mu migwi yabo banganya imyaka. Twumvirize Inyasi niyo nizigiye, umuyobozi w'ishure ryigenga lise Oasis du Savoir umugenzi w'ugwaruka ryo mu Kayanza.
Abana batari mu myaka imwe ntibaba bafise ubumenyi bungana, ugasanga bamwe nabo kumbure babona umenga ntibyabaraba kuko baba babizi. Byari byiza yuko abana atabyo baramenya boja mu mugumwe, abandi nabo bazi byinshi kumbure bafise n'imyaka myinshi bakaja hamwe.
Udukino tujanye no kwirinda gushurashura nitwo abanyeshuri bo muri lise Kayanza bakoresha mu kwigisha abatari mu mugwi w'ivyirondoka rijanye n'amagara meza.
Nashaka yuko uzuhige umunsi nzenda gusohoka na hantu kugurire kamwe hama unaze no kundaza, sivyo none Sheri?
Sheri wapi? Ntabya kukura.
Abanyeshure bamwe bamwe baramaze guheba ingeso yo gusambana. Abigeme 126 bari hagati y'imyaka 15 na 24 nibo basavye uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi ku ivuriro rito ryo mu Kayanza, nk'uko icegeranyo cyo mu mwaka uheze kivyerekana. Muri rusangi abarezi bemeza ko indero y'abanyeshure iri kiratera imbere. Twumvirize Edmond Hakizimana, umwe mu barezi bo kuri lise Kayanza.
Kera baravuga ko iri lise Kayanza ryari ishure rigoye cyane kubijyanye n'indero, mugabo gushika ubu ndabona ko hariho icyahindutse kinini.
Abarezi barongoye imigwi y'inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza basaba kwama bakarishirizwa ubwenge.
Ari abigeme bavyaye bari mu mashure baratabana kuko birukanywe iwabo ikigo motel maternelle chatoye inzo ya 345 zirimwo izatawe n'abana babanyeshure mu myaka 5 yonyene cari kimaze gikorera muri Burkina Faso ubushurashuzi ni imwe mu ngeso zifata abigeme bavyaye bataragera byongeye barahandurira ingwara zidakira nka sida kubwishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS amashyirahamwe y'abanyagihugu afize uruhara rwo kuja imbere mu gutanga inyigisho zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ikiyago hamwe n'iyuguruka ry'ababyeyi zofasha ibibondo kutaronderera inyishu z'ibibazo byabo ahandi kugira ngo twumve neza ibijanye no guteza imbere indero mu byerekeye irondoka rijanye n'amagara meza no kudata ishure tega amatwi iyago twagiranye n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza Saguye Gerard aganira na mugenzanje Diane Ndonse
Saguye Gerard ndabahe mwaramutse
mwaramutse
mubona byoroshye none yuko ubwo gwaruka rushobora guhindura ingendo
kukijanye nabo baba henda henda tubona yuko kitoba igikorwa cabajejwe ndero gusa abandi bose bo dufasha mu guhimiriza yuko umwana kiri ku ntebe y'ishuri yo kubahirizwa
amashuri atagira inzitiro abajejwe ndero baravuga yuko bitoroshye kugira ngo umurinde umunyeshuri ko atiruka kuraba abadandaza n'abandi bashobora kumukwegera mu bintu bibi amashuri atagira inzitiro yo mwebwe mutegekanya gute kuyazitirira
cyo kugira tugabanure izo mbanyi zisamwa zitepfujwe n'abanyeshuri nibaza yuko izo nzitiro atari zozoza zibibuza ubwa mbere na mbere kuko hanini mbona yuko hakwiye ihimirizwa rya bose ari abo banyeshuri bobo twaratanguye hama abavyeyi nabone bakakurikirana indero y'ibibondo byabo n'abajejwe intwaro mu manama bagirisha abenegihugu ico kintu cimbanye dusamwa zitepfujwe ku banyeshuri bakagishimikirako
izo nyigisho ko zitarashika ku mashure nka yose habuze iki kugira bishike ku mashure yose
tuja dusaba finiwap yuko yofasha kugira ngo ibigo by'amavuriro yitaho ugwaruka mu bijanye n'irondoka janye n'amagara meza yuko ayo mavuriro yogwizwa amashuri matoma haba n'amashuri yisumbuye uwo mugambi FINIWAP ikawushikana mu mashuri yose
Saguye Gerard ndabashimiye
Kwaze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati kazoza keza gahanura abana kwita ishuri baratwumviriza ku kiganiro arikira cy'ibyo bya Amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no guteza imbere indero mu byerekeye irondoka rijanye n'amagara meza no kudata ishuri waruka nimurambigwe kume hafi y'amaradiyo yanyu uni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu ngeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
umwigeme ashoboye gutwara nkinda agashobora nko kwibaruka nko muri petite vacances ngo mbambaze igituma aho waca yamwirukana kandi yoshobora kubandanya yiga n'umwana akamufata neza
iyo yibarutse n'acane cane mu mashuri yegukira leta aho dasubira gusubira kuri aya mashuri kuko ubwa mbere byose bijanye n'indero bavuga bati uwo mwana nta karero keza ari karaharunga no kwiwe
mbaza ndakwishura
Hesi mu mashuri yo mu Burundi hari ukuntu umukobwa yatwaye inda bashabarondera uwayimuteye
iyo babonye umuhungu ayimuteye nawe ko ari umunyeshuri batse bamwirukana uwo muhungu nashaka gusaba yuko uwo muhungu bo muri hasa bandanya kiga kugira azarondere ubwo buzima bw'uwo mwana zoba bibaruze
umuhungu ye yateye inda uwo mukobwa aca yirukanwa ku ishure kuko nabo nyene aba yagiye mu makosa
mbaza ndakwishura
aba mama iyo agomba kubyara ku bugero bagenda gusaba nk'imiti bakabibaho kugira ngo bazashye kubyara ku bugero none abahoka bobo kugira ngo ubuzima bwabo ntibuze buzimangane boshobora kuzosaba iyo miti kugira ngo barehe gusama imbanyi batifuza
ivyo bisaba ikiyago kugira utahure ivyo bintu abarimwo umuganga amaze kuraba imvo n'imvano bituma uwo mukobwa vyukuri ashobora kuba akeneye iburyo bwo gutandukanya imvyaro bashobora kuba umworohereza kugira ntasinzikaze amagara yiwe
mbaza ndakwishura
turamenyereye yuko nk'iyo umwigeme atwaye imbanya ariko ayitwajijwe n'umurezi akora nko ngaho kuryo shuri hari gihe ucusanga uwo murezi baciye bamujana nko kumufunga mu mpimba ibyo ntibyosha bituma uwo bibaye yatwaye iyo mbanya ahava gira ingorane gusumbya kuko atabagira umuntu amukurikirana
kuvuga yuko uwo mwana w'umwigeme abakeneye ibintu umuryango ucushishikara icyo gikorwa cyabo ikarera uwo mwana ikarera n'ico kibondo cy'umwana wawe
rugamba rwa maki hayanje
kwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abayisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umukobwa yabeshye nk'umuhungu yuko yamuteye inda nagomba kubaza uwo muhungu igihe bari ko baramubeshera yuko hari bikoresho byo bihari kugira ngo bamenye uwo muhungu neza
hani Burundi nta bipimo bihari kugira barabe yuko umwana naka se ari naka kuko n'ubuhinga bukomeye cyane gose
mbaza ndakwishura
none muri ico gihe uwo muhungu adafashwe nyene ngo ace amenyekane uwo muhungu naga cyaje kumufunga bitashye mu mategeko uwo muhungu ntabarengana icyo
hagiye umuntu aremetswe inkoni shushe kandi nk'uko bivuze kuko umuhungu arashobora kuvyema ngaca nk'akabihakana rero nta kindi gintu gishobora gutuma habicemeza cukuri atari kugira ivyo bipimo
mbaza ndakwishura
nk'umukobwa yavyariye nko kwishuri murabona ashata no kuvuga hari gihe ubuzima bwiwe bwo bahagarikiye ngaho nyene leta yotegura umugambi uwuhe kugira ngo yorohereze abakobwa basore kuja ku ishuri
imigambi yoyo ntibuze ariko burya murazi yuko kurera ikibondo atari ibintu byoroshye cyane gose umuntu rero ashobora guhimiriza izo nkumi kuja mu mashuri y'imyuka aho bitasaba umwanya munini hama mbere bahejeje bakabaha ibikoresho vya mbere kugira batangure ubuzima bwabo
mbaza ndakwishura
ikintu leta yoba yarakoze kugira bihagarare cyo bari gike
ubwa mbere murazi ko ku mashuri atandukanye hariho nk'ama club yahabaye kugira bwa mbere babigishe icyari cy'umugera wa sida kandi ibyo byigwa bijanye nuko babigisha ibintu byijanye n'ibihimba byirondoka eka n'ibindi byigwa bijanye no kwigenza neza mu buzima bwa minsi yose
Rugamba rwa makinga yanje.
Isiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwa rukara mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Bagomba kubaza rero ikintu coba kibituma hanini mu mashuhure bigwira.
Ari hinduka rikomeye riri kwisi yose. Imico yinjiranamo ivya abana barahura mu mbonesha kure bibajana mu bintu aho bibagora bonyene tora icatsi n'ururo
mbaza ndakwishura
bagenda bazikoreho kubagabo nabo bonyera tubarondira ubwo bugegene kugira ngo nabonyene umwanya batifuje kuvyara bareke kuvyara
uburyo bwo gutandukanya ivyaro bita ubugegene kwagenewe abagore tubwagenewe abagabo rero uburyo bwo gutandukanya imvyaro bw'umugabo burazwi ariko bwinshi buri hano i Burundi bwagenewe abakenyezi
mbaza ndakwishura
cyane cyane kubaza igituma leta idashobora gutanga ukingizo ku mashuri
murazi yuko muri rusangi icyo kintu kitarahashika hano i Burundi kuko bakora bavuga bati tubushizeho no kuvuga ko twa turahimiriza abana bacu kuja mu nyifato zitarizo
mbaza ndakwishura
mumisi iheze umwigeme atwaye inda y'indaro bamuha ibihano bikomeye none ubuhoho ibyo bihano byaroye kugira indero itere imbere muri kino gihugu
hari ibintu byinshi bisigaye bibasamaza aho naho muvyeyi avuga usanga bavuga bati uwo ntakimenye ibigezweho nzambonesha kure bwa buhinga bwanguruka bumenyi ibitabo basoma bishobora gutuma bibasamaza ugasanga bagiye mu nyifato itarizo kandi umubyeyi iri barasigaye
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati kazoza keza Jambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu Ingabire Gigael yatwandikiye ku muhora wa internet abaza ati iyo umuntu afise ingorane zo kujugumira intoki biva kuki murakoze muganga Anita Munyana duhera inyishu umunywanyi wacu Gigael
nkiyo byo babishika kenshi na kenshi umuntu araheza akibaza ati mbega uba ari mu gihe uba wagize ubwoba cyane kumva ko atamahoro ufise mu mubiri wawe mbega byo yabitewe nuko wagize ibibazo ubona udatorera inyishu mbega iyo bari bivuye ku kazi ukora aho usanga ukora akazi karemereye karuhisha nturuhuke neza mbega byo babiva kuvyo unwa rero ivyo byose bisabwa yuko woja kwa muganga hama bikenewe mbere akagutuma ibipimo kugira abanye igituma kuna gutugumira intoki
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyisha hawe na muganga zamufashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Agwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Uno munsi uvuga uti ibisangiye imizi bisangira n'ukuma bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Nkuvuga yuko ari nk'umuntu agendera mu nzira mbi nawe ukamukurikira mu gwayo mwese.
Bikubwiye iki?
Nko umuryango ugasanga mwumvukana muri abana nk'abandi, ugasanga ukaja kwiga uwundi umwana ugacumureka, ariko ntumenye yuko nawe niyashika igihe akaja mu ibarabara, ko zikosa bazorondera abantu b'umuryango nawe mukagira ikibazo.
Bikubwiye iki?
Nk'iyo mwiyemeze nk'ikintu muri babiri, rero mukabandanya mugikorera hamwe, icyo kintu kibazana ingaruka nziza kizobazana ingaruka mwese, ariko kibazana ingaruka mbi nahone izoba mwese hagati yanyu.
Arabitoye! Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 940 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha.
Cari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
I've been drinking.
get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby, I want you.
You the baddest thus far. Talking about you be reppin' that third. I wanna